VOA. Iri ni ijwi ry'America. Leta y'u Burundi yatanze itangazo isaba abanyagihugu n'abandi bose babishaka ibasaba rero gutanga amafaranga yo gutera inkunga ibikorwa byo gutegura amatora yo muri uyu mwaka. Muri iki kiganiro rero natumiye abagabo batatu, hanyuma baraza kubazwa ibibazo n'abantu benshi batwoherereje nimero kuri Facebook. Ubwo bashobora no gukoresha n'ubundi buryo ariko rero se ko muri benshi cyane, sinzi nimba turi babonera umwanya turagerageza uko dushoboye kose, maze abo tutaza kugeraho muraza kutubabarira. Abatumirwa bacu rero ni Misigaro Diomed ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akora mu birebana n'impunzi. Undi ni Ndabirabe Gelaz ari Bujumbura, ni umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD. Hanyuma na Professeur Ngayimpenda Evariste na ari Bujumbura, ni Vice Perezida w'igice kimwe cy'umugambwe UPRONA. Bwana Misigaro, muraho murakomeye? Bwana Ndabirabe, muraho muragumye?
Yego, turaho turagumye, turakomeye, turamukije nabo tugiye kuganira n'abatumva bose.
Professeur Ngayimpenda, muraho murakomeye?
Turakomeye ariko hejuru yuko andi umugabo ndi n'umushinga ntahe.
Yego.
Nibyo ndabyibuka.
Nk'abantu b'abanyarwanda bakiri batoya, mwabasobanura gute umushinga ntahe ni muntu ki?
Umushinga ntahe ni umuntu akitsina gabo kandi akuze.
Yego.
Umugabo wese ntaba ari umushinga ntahe.
Yego.
Ariko dushobora kuba umushinga ntahe utari umugabo. Ubushinga rero si imyaka, kuba ukuze cyangwa se kuba wubatse, nibanga wemera kugendera.
Nuko murakoze cyane. Hanyuma rero mu bantu bifuza kubabaza ibibazo, yego, abantu bifuza kubaza ibibazo dufite Ndorere James ari Bujumbura. James, we uraho? Yego, wabaza ikibazo cyawe?
Ikibazo nuko barazi batumire, barazi ubukene turimo. Uno munsi umunyagihugu ni bake bashobora gufungura kabiri ku munsi, abanyagihugu b'Abarundi ni bake bashobora gufungura kabiri ku munsi, bagaca batubwira yutanga mahera ku gufasha amatora. Mbega uno munsi barabona ko gushyira imbere ari amatora, cyanke bobanza bagatomora bakekuraho izi mari zihari zo kuca mu matora.
Yego, nuko urakoze kuri icyo kibazo. Urakoze ku kibazo, reka babanze bagusubize. Reka duhere kuri Bwana Ndabirabe Gelaze.
Yego, murakoze nyakubahwa bagice kibazo nacyumvise.
Inshuti z'ijwi rya Amerika, muratubabarira uyu murongo wa telefone ntabwo umeze neza, ariko noneho reka tube duhagaritse umurongo wawe. Noneho abari kumfasha bongere baguhamagare mu kanya gatoya, ariko wagiye handi kubera ko aho ngaho uri kuvugira ntabwo bikunda neza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Noneho dushobora kujya kuri Diomede Misigaro kuri icyo kibazo cy'ubukene. James yarabajije atese murabona amatora ariyo yihutirwa. Diomede?
Ego, murakoze kumva ijambo. Ariko icyo nashaka kuvuga mu bijyanye n'iyo ngingo ya Leta, ndibaza ko yoba ari ingingo bafashe bamaze kubona ko abantu batari bake, ibihugu bitari bike mu byari byemeye kubafasha byidohoye. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko ndi muri Amerika, ibintu twita fundraising nibyo by'umusoro birahari cyane. Ikibi coba kiri muri iyo ngingo ni uko boshyiraho itegeko rivuga riti utayatanze tuzomufunga cyangwa utayatanze tuzomukura mu kazi, niba ari ibintu umuntu atanga ku bushake. Ni guterera mu migambo ingaha birahari, jewe na jenaratereye kenshi. Ariko iyo mushinga nayo icyakoze ari mu Burundi tujyanye n'inzara, ibyo byo nibyo ntabwo ushobora gutanga ibidafise, kandi ntabwo ushobora kwama urindiye akimuhira nk'uko bavuga ngo akimuhana akazi muri iyi. Niba abantu bemeye kuzoshyigikira amatora barahiye ko atakina kimwe ashobora, niba Abarundi babona ko ayo matora ageze kugira ngo abe, kubera ko ikintu gishobora kudutuma dutera imbere mu bijyanye na demokarasi ni uko amatora aba, utsinze agatwara Abarundi bose, utsinzwe ntatsindweho. Ikibazo niho kiri. Je nibaza ko niba ababishoboye bashobora kuyatanga atagahato karimo n'abari cyumviro kiki hanyuma ngaheza ko ari abandi bafasha Burundi kuva kera ubirigi igihugu turimo cya Amerika abafaransa n'abandi twizeye ko bazosubira ku ngingo bafashe kugira ngo bafashe Abarundi bashobore kujya mu matora bakemure n'ibibazo barimo bijyanye n'amatora.
Diomede urakoze, Ndabirabe yagarutse nanone, uratwumva neza?
Neza cyane.
Ye, watangira cya gitekerezo cyawe nk'uko James yaramaze kubaza Tesa ati ko abantu bakennye barya rimwe ku munsi mubona amatora aricyo kintu kihutirwa.
Ego nk'uko nari ntangiye mvuga neko ndavuga ni subwa mbere mu Burundi hatangwa ikintu cy'intererano murazi ko mu myaka iheze byarabaye igihe baterera ibintu by'intambara ariko kuri kino gihe nk'uko tubibona tubazi ko Abarundi bakenye ibyo turabizi ariko rero interano isabwa na leta n'intererano isabwa ushaka isabwa bamwe koko bakunda igihugu turazi neza yuko hariho nabafise amafaranga ariko bitaboroheye kugira ngo bikore ku mufuka bagira ikintu bikura ariko rero tukavuga tuti Abarundi bakunda igihugu bakunda demokrasi bashaka ko twogorora muri bino bihe bino bihe bikomeye ibihe tuzi ko no mu makungu yahora dufasha amwe amwe nabo nyene bafise ingorane cyanke bamwe bamwe ku mpamvu izi nizi boshobora kuvuga bati twebwe tubaye duhagaritse amafaranga turibaza ko abo Barundi rero bakunda igihugu cyanke n'abagenzi bakunda igihugu bofasha kugira ngo aya matora koko dushobore kuyatunganya neza. Aha nashaka amenyeshe yuko iki kibazo cy'amafaranga twari twaracyumvise ari hahetse igihe kirekire n'ibi byo kuvuga ngo ingorane turimo muri ino minsi zibe mbere yaho kure cyane mbega nko mu ntango hagati nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane twari twaramenye yuko bamwe bamwe bavuga bati hari ingorane amahera ashobora kutazoboneka na cyane cyane ko nayo ibihugu byinshi byari byaremeye atagiye atangwa nk'uko bari barabyiyemeje. Aha rero nk'uko bisanzwe umuntu kwama azirinze burya ni ibintu bigorana turazi ibi rero ni bimenyesha byerekana neza ko kwama umuntu azirinza hari igihe byagira haba ingorane. Ikindi nacyo twebwe muri CNDD-FDD turamenyereye kuva kera yuko demokrasi twazi ko demokrasi ari abenegihugu naho byogenda gute ntibazoyiheba ni ukuvuga yuko babonye ingorane ushobora kuba ayo mahera ubwo buryo bazoburondera kugira ngo noneho ya demokrasi yabo ibandanye itsimbatare kanatsinda demokrasi ni yabo kanatsinda nibo batanga ubutegetsi ubu rero barongeye rero guhamagawa kugira ngo bafashe turazi ko bigoye ariko bafashe kugira ngo ayo matora azoshobore kuba ubwo buryo bukenewe bwabonetse nico twebwe muri CNDD-FDD twiyumvira.
Turi kumwe nanone na Professeur Ngayimpenda Evariste umushingantahe uri Bujumbura Vice President w'igice kimwe cy'umugambwe Uprona. Professeur muranyumva? Mwumvise ikibazo cya James avuga ati ese kw'Abarundi benshi barya rimwe ku munsi bafite ubukene none abantu badusaba amafaranga leta idusaba amafaranga yo mu matora ubo babona amatora ariyo yihutirwa mwebwe murabivugaho iki?
Mbere y'iki ndavuze ko nagira ndamenyeshe yuko igice kinini cy'ibyo mugenzanje Gerard yavuze ntabyumvise hamwe rero novuga nko utabyumvise kunahura mbere rero yuko njya ku icyo kibazo mbagije ko banza kurabangira ngo igituma badusabye leta yasabye iyo ntererano Abarundi ego mini byo Gerard yavuze ati si itegeko izotanga ubu nayo itanga kundi Burundi mugabo nkiri ngaha nashaka kumubwira yuko kumbure nuto itanga akazo atofatwa nkuko yoba yanka Burundi cyangwa yoba yanka amatora mbere aya mafaranga asabwe kubera iki ubwa mbere bwo si ubwa mbere Burundi bugize amatora naho wafata mwinyaka ya vuba twaragize amatora 93 turasubira mu 2005 twasubira ejo bundi mu 2010 ariko nimba ntihenze umengo nta narimwe bari bwararikire abarundi gufasha kandi nta narimwe bari bwabanze kuza kuraba amafaranga igihugu cyari cyatekanije gukoresha gusubira gususura udusigaye kugira ngo dushobore kuronka amafaranga y'amatora. Hariho abagenzi benshi b'u Burundi bifatiye kuri Union Européenne, bifatiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bifatiye mbere no kwishyira hamwe mpuzamakungu. Aho rero nuko ndagenda avuga igihugu kimwe kimwe bari bemeye yuko bazofasha kugira ngo aya matora abe tutarinze kuruha cyane. Ariko abo bose bagiye baravamwo umwe umwe ku mvo zizwi zagiye ziramenyeshwa abarundi n'amakungu kubera ko Leta ikiranana gutunganya amatora kurya nyine byanditswe mu ibwirizwa shingiro. Ni ukuvuga amatora abaye mu mutekano, amatora abaye mu mwidegembyo, amatora atabari karakumira. Ukiri ngaho rero ukabuzi yuko amatora yimirijwe arimwo amatati menshi n'ikimenyamenya hari abariko bariyamamaza mugabo hariho n'abandi
mwazimye iyo telefone yindi
bagira bati twobanza kubivugana kuko haracyariho ingorane nyinshi. Icyo rero nicyo cyatumye habaye ingorane zo kuronka ayo mafaranga, nicyo kindi zonatuma mbere hari abamaze kuvuga ati twebwe ayo matora mutabanje se ni itwegeranye abo byega bose tuje hamwe tubivugane ku itariki z'itanu no kuyajyamo ntituzi ko tuzoyajyamo. None rero ni nacyo gitumye Leta imbere y'uko iza kusaba abarundi ko baterera ibanje kuraba uko bije yari itunganijwe, ikabanza kuvoma udufaranga mu burimyi, kuvoma utundi mu by'indero, kuvoma utundi by'amagara y'abantu, kuvoma utundi mu byerekeye umuyagankuba n'ibindi muzi ko tukeneye, eka mu bisata bitari bike by'ubuzima. Uretse rero iyo ntererano mu by'ukuri hari ibisata bizohava bica bisizikara kubera aya matora. Iyo ntererano rero kubera izo ngorane zose mvuze, nibaza ko abarundi boyi tanze bagononokewe yaba ugira utabari yemeye kudufasha badufashije mugabo birasendwa kubera kumbura amafaranga ari menshi.
Profesor Ngayimpenda, mwahindiraho ngaho hanyuma tugaha undi muntu ijambo akabaza ikibazo. Mwaba mukoze cyane rwose nshuti zacu, murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hanyuma rero mu bashaka kubaza ibibazo harimo Yusuf Ndiho kubgayo, nawe ari Bujumbura. Yusuf, we uraho?
Ego ndaha.
Wavuga ikibazo cyawe nawe?
Ego nanjye nako bakoze ko kutireke nyinyi twebwe ukumwere tubaye muri iki gihe kudubaza yuko twotanga intererano byo tugora gose ni kwanga guzitanga, ariko tuvaye no kumwe ne tubayeho ubukene kumwe twirwa mu mazu ntacyo dukora, akazi karagoye kuronka. Ikibazo mfite nuko ayo mafaranga azova he muri twirwa nyagi kuko atacyo mara dukora muri iki.
Nuko urakoze rwose Misigaro Diomede, wamusubiza?
Ego nashaka gusubiza Yusuf, kandi irababaje byo wenyine abavuga ashobini benshi kandi simo bisi yahera cyane hari James kugira ngo kuri dazi ngere ngenda ingere tubayo nibo bonyine ukubura kandi ngo inzali hari bizo buzo kwa matora abaje nibaza ko amatora kwiye kuba uwo bashigikiye agatorwa akabaha n'imigambi y'ukuntu iyo nzara yogabanuka. Jewe cyo ndereza abona ngomba bandarije hona na aherije niba iyo ngingo atanu umwisaba kubikora kuko niyo bingingo batazovuga bati wewe utayatanze turagukura mu kazi, wewe utayatanze ntabizo sura kutuvugana ngaha. Ndibaza ko niyo bari gushake ko undi mwa bafaza bita volontaire kubitanga nta kibazo kirimo, ariko abarundi bose uko bari ari abari ku butegetsi abari muri opposition n'ibiki barakwiye kubona ko ibyo guhagarika ifashanyo zivuye hanze kubera ko ibyo byarahagaze kenshi hari abantu bagiye babisaba ati bateme ibyo dushaka aya mafaranga ntazi ntibagerageze bakore ku mugozi umwe niba bimvira ko amatora ashobora kuba ifashanyo baraza aho ziva abazemeye bahagaritse nk'uko profesor avuga barazi aho zavuye hanyuma niba bimvira bati amatora azoba kugira ngo natwe dusubire tugende tube mu mugwi w'abantu bemewe bino kwitaro conseil de nation batereza gukorera gusenyera ku mugozi umwe bakemeza ko ayo mafaranga wumva tuko turadafite tutazi yazova akwiye kuboneka kugira ngo amatora abe.
Ndagushimiye cyane rwose Diomed. Ndabirabe Gelaz, uyu munyagihugu Yusuf arabaza ati amafaranga azava he?
Ego murakoze nyakwa kwa munyongeye ijambo. Jewe nuko twari twabivuze muri CNDD-FDD twebwe turamenyereye ko amahera ashobora kubura. Turabizi kandi turabimenyereye. N'ikimenyamenya nuko nkuko nari nabivuze no muyandi no mu mahera igihugu gikoresha hariho arya bita appui budgétaire hariho menshi bagiye batwemerera ariko ku mpande nyinshi nabene gutakwemera amahera ku mpamvu zitabaturutse ko ugasanga ibyo batwemereye ntibashoboye kubiduha ibigoye bigora umugabo kandi iyo umuntu ariko arakora ingorane zo ntizibura aha rero nubwo bishitse bakatubwira bati amahera twahora tubaha ku mpamvu zicanke ziriya nubwo hari wavuze ngo arazi impamvu twebwe muri CNDD-FDD ntazo tuzi izo mpamvu wavuga ko bazi twebwe ntazo tuzi kubera ko inyungu zaba cyangwa bariya mu bafasha Burundi cyangwa mu bashobora kugice bafasha Burundi muri bino bihe inyungu zimwe ntituzizi kumbure abo tumvise umugenzi ariko aravuga yuko ngo we azizi neza twebwe ntazo tuzi
ariko se Gelaz umunyagihugu niko Gelaz umunyagihugu wibaza ati ko leta insaba amafaranga ndayakurahe we mwamusubiza iki
twavuze tuti iyi ntererano isabwa si intererano y'inguvu ni intererano kubishaka kandi turazi ko no mu bindi bihe cyangwa mu bindi bihugu ibyo bintu bikogwa ariko twebwe tukavuga tuti muri CNDD-FDD raba nk'inyageze twarubatse amashuri menshi n'ibiki kandi atamahera y'imfashanyo twaronse kubera ko twaharura ku maboko y'abene kugushaka ku nguvu z'abene gihugu ubu rero twongeye kwikora kuri za nguvu z'abene gihugu kugira ngo noneho barabe aya mahera abuze kugira ngo amatora abe ari amatora y'abene gihugu noneho kugira ngo ashobore kuba kandi turizeye neza ko ayo mahera azoboneka na cyane cyane ko kwiyamamaza kugeze n'ingene abanyagihugu abene gihugu babyifuza turabona neza yuko atanga uvuze igiyemo na gatoyi abatazaba babishoboye baze babyihorere ariko be abakunda demokrasi bashaka ko amatora aba nibo dusaba tuti murarabe icyo mukora kugira ngo ayo matora ubwo buryo bushobore kuboneka n'icyo twashobora kuvuga ariko ntagire umuntu asinzikara mu mutima cyanke yumva umengo bariko baramugobera eka abo babishoboye bafite umutima wo gufasha nibo turiko turabidira.
Ndagushimiye cyane Ndabirabe. Professeur Ngayimpenda, nawe umunyagihugu akubajije ati amafaranga leta insaba nayakura he, wamubwira iki?
Urumva amaze kukubwira ati ntaho ndayakura ni ukuvuga yuko atayo abafise kiretse iyo aguhenze naho urabimenya kandi ngira ngo urazi nyine abarundi babayeho muri iyi minsi kumbura bavuga gutyo ntibaba barize busema icyo mbaye ndashima ni uko ayo mafaranga kuyatangisha atagahato karimo mugabo icyo nagomba kongera ko ari umugani bamaze iminsi badushyira wakimuhana kaza imvura ihise ariko hari ubundi bavuga bati utigaba ntiyigaburira urumva mukenguza amateka Gelaz yavuze ko izo ngo atazazi nari nzi yuko kumbure yazizi kuko abafata izo ngingo zo kwidohora barakunda kuvuga igituma bidohoye icyo rero nashaka kumuhanura ni uko yoja aragerageza akazimenya kuko abari bemeye izo mfashanyo n'abantu bavugana n'abantu bavugana n'abategeka Burundi n'abaduserukira mu nzego no mu bisata bitandukanye ntangaje rero kuvuga yuko ataje igituma nkuko byo ntangaje avuze yuko ataje igituma apfuye ibijetere abo ducuditse bakunda kutwemerera nayo nyene dukunda kuyibura ni byiza yuko yorondera kubimenya kuko hamwe yo bimenya kumbure hari aho twagafasha ko tubyirinda ntibisubire kudushikira kandi kino gihanda muhanure njyewe ndavuga cyane ko muri CNDD FDD turamenye ibi erega ibi turiko turavuga si iby'umugambwe ni iby'igihugu ajya arishyira rero ku rwego ku rugero rw'abavugira igihugu agerageze imigambwe twese hari iyo turimwo mugabo cyane cyane yofata kw'ibi bintu ahanini ari iby'igihugu atari iby'umugambwe naho woba uri ku butegetsi hari icyo mereje ko yavuze ati abakunda demokarasi ba kumbure bazoyatanga nka cya kindi nka kumwe yatanga uravuga ati abakunda ubundi bazoyatanga naha nyine nagomba ntituzopfa ubusa nazobone kumbure utayatanze kumva zitandukanye ngo bafata yuko ari umwanzi wa demokarasi.
Bwana Ndabirabe, ahubwo ndabibariza akabazo, ese ubundi amafaranga akenewe ubungubu ni miliyoni zingahe?
Birashoboka kuba ari miliyoni kumbure zaba aba 20
z'amarundi,
ariko rero oya dufate nka miliyaridi dufate 20 z'amarundi.
Yeah.
Ariko murumva rero igihe hariho sindakizi neza kuko nta biharo nagize ntuze nari kumengo ni hafi yayo hafi ya cankarenga gatoyi
nataboneka
nari numva
nataboneka amatora zasubikwa ntabwo amatora zaba.
Oya ntashobora kureka kuboneka twebwe twese nkuko nariko ndabivuga tuzofuma tugurisha gahuzu tugurishe ufise igikwasha gurisha igikwashu ufise sindabizi ikirata gurisha ikirato ariko mpakayo matora abe kuko amatora aramutse atabaye ni igihugu kizoca gisubira inyuma gisubira ibuti nkuko bakunze kubivuga. Aha rero uretse no gukunda demokarasi tugashaka ko amatora aba ni no gukunda igihugu kuko ni kwemera ko igihugu gisubira inyuma kuko naho uba wambaye amakaravata ngahe cyangwa ukaba uri mu magorofa ngahe icyo gihe ayo matora atabaye nibyo wowe ufise wobibura. Ubwo rero ni byiza yuko ayo matora aba hanyuma twese uko dushoboye abakunda kuko nabivuze abakunda demokarasi tuza duterere twikore ko eka duharagure tujye dukubite inkoni bipfunze nkuko babivuga inzu bipfunze nkuko babivuga ayo matora abe kandi turabemere ko ayo matora azoba
nuko rwose uzoboneka. Yego nshuti zacu muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turimo rero turaganira kuri iki gitekerezo cya leta y'u Burundi saba abanyagihugu n'abantu bose babishaka bati nimutanga amafaranga abaduteraga inkunga ntabwo bakidufasha mutere inkunga amatora. Kuri telefone nanone dufite Musafiri na Hayo. Musafiri, nagira ngo nkubaze niba ufite ikibazo, ntuje nanone muri byo by'ubukene amafaranga azavahe kuko ibyo ngibyo ndumva twabivuzeho bihagije. Uraho ariko?
Ewe ndabumva.
Ye, noneho rero baze ikibazo cyawe ariko kitari ku bukene, kitari amafaranga azavahe.
Okay, ikibazo cyanze ni iki? Ni kuki perezida amaririmba ko hari amahoro, bakunguro niyo reka gute kubafasha kandi mu gihugu hari amahoro?
Ye, urakoze. Reka noneho dutangire kuri Professor Ngayimpenda, murabivugaho iki?
Mu by'ukuri, iki kibazo cy'amatora, si kibazo gihagaze ahanini ku mafaranga, kuko ingorane z'amafaranga nibaza ko ari ingorane zivuye ku ngorane zijyanye n'aya matora nyine. Urabona nk'ubu byitwa yuko amatora y'abajyanama ba komine hamwe n'abashingamateka azoba ku itariki 5 z'ukwezi kuza. Mugabo urabona nk'ubu kubera ko hari iby'abanyepolitike baturigikanye ko bijyanye n'itegurwa ry'aya matora ahanini bifatanye n'ibibazo by'umutekano, bifatanye n'ibibazo by'uko amaradiyo yigenga
bose yasa menshi yasambutse urabona imigambwe myinshi harimo n'uwacu yari yasabye yuko yoba birarindira amatora yobararindira abantu bakavugana abo byiga bakavugana ingene bayatunganye iki rero gitumye izi mpari yatuma bamwe bavuga bati ubutwa bwakombwa amatora ateza kuba nico kumbure kubwanje gitumye naya mafaranga ataboneka yegome mukenguza amateka jiraze yavuze ati zogurisha utwo dufite twose guko amatora atabaye byo mu nyuma nditwobikira nibyo ni byiza kwa matora aba kandi yari hageze kwaba gukwiringo biko birahera mugabo kubwanje amatora siyazana amahoro kandi y'amatora siyibye sivyo bizana mudugararo mu gihugu igihambaye nuko abarundi bababonye ati ko amatora yabaye kandi yagenze neza bakabikenguruka mu gihe kandi bigoranye kwaba kumbo zitandukanye bakaba bashobora kuvugana bati amatora ntashobotse muri iyi minsi kubera ivo izi n'izi n'izi ariko bakaba babibona kumwe.
Murakoze cyane rwose. Hanyuma Bwana Gerard Ndabirabe, uyu munyagihugu uvuga ati kumukuru w'igihugu avuga ngo hari umutekano, igihugu kibura amafaranga gute, abantu bahagarika imfashanyo gute mu gihugu kirimo umutekano, mwamusubiza iki?
Ubwa mbere na mbere nyakoba nashaka nshimire Ngayimpenda yuko yemeye ko ibiringo noneho ibiringo by'amatora bigeze kandi ko ibyo biringo biteza gukurikizwa, ariko nkaza akaba mu kandi kanya gahindura akavuga ngo abantu bateza kubiganira kandi ibyo byaganiriwe kera igihe barinda bashyiraho ikirangaminsi n'igihe barinze berekana ingene iyo matora muribuka harabaye itegeko riraba ibwirizwa ritunganya amatora iryo tegeko ryarahagiye abashinga amateka bakenguza amateka reka naho ryake hose twararyemeje nta muntu atamuntu n'umwe avuyemo ariko tukumva uno munsi bavuga ngo bongere babiharire ibyo nabyo bigaca bisa n'ibizana agacu gatoyi muri cya cyumviro cya mbere yaratanze. Ikindi cya kabiri twovuga nuko hariho umuntu w'umutama muri bino bihugu bitwegereye hafi yigeze kuvuga ati ubonye nk'umwana aguye mu ruzi cyangwa umuntu aguye mu ruzi ataho kugira ngo ubanze kwiyumvira kuza kwambara teni kugira ngo uze kurondera teni yuko uza kwambara kugira ngo ushobore kuza kumuroba guplonya ngo ushobore kuza kumuroba ati icyo gihe ahubwo urabanza ubwo nyene ukuba wambaye uko umeze kose ugaca winjira mukabanza uwo muntu ukamuroba kugira ngo umushire hakurya ibindi nabyo bikaza kugira ntuze kwigwa hanyuma by'umuntu zari kwambagwa byinshi n'ibiki ariko umuntu yamaze kuroga. Twebwe rero uno munsi ikihari tubona nuko bavuga bati leta ikavuga iti amahera ntiyuzuye amahera ntakwiye yabuze ngaya noneho ndabituye mwebwe abenegihugu mwebwe mutanga ubutegetsi nimurabe ingene mwofasha kugira ngo ayo mahera abuze aboneke. Icyo ni kimwe. Ikindi gikurikira nuko kumvise izo mpamvu bavuga turibaza yuko twebwe muri bavuze na Kongo tuvugiye leta mugati twende zishobora kuvugira leta ko je ndi umuvugizi wa CNDD-FDD ariko ikibazo mba ndiko ndavuga ni kibazo cega kiraba abene gihugu bose ntarinze kuvangura kuko ibyo nakunda
naho se niko
aha rero nkavuga nti we
yego nk'uyu munyagihugu suvuga ati ko hari umutekano igihugu kibura abagifasha gute kandi hari umutekano.
Ibi ni byiza ikibazo ni cyiza ariko yomenya yuko no mu myaka iheze twagiye dusubiramwo amafaranga igihugu gikoresha kandi hariho amahoro aho rero muri yokumva neza yuko kubura kw'amafaranga tu kuvuga ko amahoro abahari kuko hari igihe ibiciro mpuzamakungu kuri icyo kuri petero cyangwa kuri n'ibini biduga cyane bikamanuka kandi bidatewe n'uko amahoro mu Burundi abuze cyane cyangwa atahari ibintu nka bene ibyo. Hariho izindi mpamvu zituma ibyo biciro biduga noneho amafaranga akabura n'abari bayafise akagabanuka bagahomba ibintu nka bene no mugira nti nkiburaya none ko amahera
ibihugu byahombye kugira ikibugahomba n'ibindi bihugu byinshi bikagira ingorane hari intambara barimo nibyo nibintu bisanzwe natwegwe mu Burundi sakantu kakazi kakazingiki karahanzwe kuva mu Gifaransa ilo sakantu kari aho konyene kari mu hagati mu makungu irishobora gushikira makungu natwegwe rero bigeza kugurushikira ariko rero mu gihe izo ngorane nkizo zishitse tukabona ko nahandi zihari twebwe teza kuraba nacyo twoterera twebwe abarundi ku kibazo cyacu nico kinkora mutima kijyanye n'amatora bica turaba nacyo twoterera kumbura tukatotereza hanyuma tuvuga tuti twebwe aho twari twageze naha namwe ni murabe ico mutunganira aha rero turize no ngiye gusubiramo ko twizeye twizeye ko ayo mahera azoboneka naho twari kuba turi mu mahoro kurusha kumbure muri bino bihe hanyuma hakaba hari bibazo bituma ubukungu bituma ubutunzi kwisi bugabanuka nabyo ne byari kumera kwa kundi areye tukibaza ko ikibazo mu Burundi twe twaracyumvise reka rero tugerageze uko dushoboye hanyuma aho tuzoba tugejeje ndibaza ko nabandi bose bazo ariko ndizeye neza ko ayo mahera asigaye azoboneka
none
yego nabwiriza n'abari ko baratwumva bose ko atangora nizohaba abarundi zifite umutima mwiza n'uyo ngayimpenda ariko aravuga turazi neza ko nahafise ibibazo mu mutwe atubwira ati ibibazo niri 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 twabyumvise bimwe bimwe nawe turazi ko azoterera
nuko nuko Misigaro Diomede nawe ndibwira ko wumvise ikibazo cy'uyu mugabo Musafiri na hayo uri Bujumbura avuga ati ko bavuga ko hari umutekano kandi igihugu kikaba kidafashwa byo byumvikana gute bijyana gute
inyishu abo bavuze imbere yange batanze numva ariyo cancane nk'uyu wa nyuma ahejeje Gerard igihugu kiri kiba mu mahoro kitaba mu mahoro gishobora kubura amafaranga ibihugu by'Ubugiriki byahombye ntasubwa ngo hari ingwano cyangwa kuba hari umudugararo iyo nashaka kuvuga ni kimwe nuko twavuye kuruhara guherekana mbe gutangisha amafaranga y'imfashanyo ayo mahera zovaye abantu batari kuba tumaze kugera mu by'amatora nibyo burya barundi ikintu mbona cyavuze muri iyi minsi ikiyago hanyuma nigeze kuba muri interview heruka mu Burundi n'abantu twara twizeye kera bari mvuga kuri baramaze guhinduka bose ni nacyo gituma nk'uyu icyo kibazo cy'uyo numva ijwi ryiwe numva ko nirwagwaruka ruvuga tuti nta kazi tugira nta kigenda ni ukubera ko abari imbere yabo ahubwira ngo bicare barabire hamwe icyo tuma amatora aba ngo barabire hamwe ikitosubiza inyuma umutekano Burundi bumaze mu iminsi bari mu bintu by'uko no byita sinzi bamwe barambabarira bari mu bintu byo twita amagaburanyama sinzi ko icumba icyo kintu njenzobona iki uyazobona iki uyazobona iki
buri muntu ku nyunguze
ko muri urakoze ikibazo rero dufise mu Burundi ubu n'abandi basuye mu biganiro byaheze ni kutavugana ukuri abantu twari twizeye kera bamaze kuduhinduka harimo benshi bafise ibyo biyagiriza n'ibiki na kare mu Kirundi bavuga ngo musa kwanga akuraga ibyamunaniye hari inzankano zabaye zihereye ku bintu bitari bike y'amoko n'ibindi ngwano zabaye mu ntawo zisubiramo ubuharageza uko tubona imbere ahubwo turondere n'ibi bihugu byahagaritse imfashanyo yo kugira ngo tugire amatora turi turarondera aho turi dusabe ko ndazi ko leta uyu munsi niyaba yabwiwe ko nta gishoboka nta mafaranga tuzobaha mudakoze uko naho nabavuga bati ngira ngo twebwe ko abantu batadukunda abanyagihugu bakaba bakivuga bati reka tugire ibyo dushobora bimwe bavuga ati ngizi kera ubwo bireha reka twikore ko dukore mu mvugo wacu ibi nawe tubigire se twereka amakungu y'uko nubwo tutafashijwe twashoboye byinshi dushikako iyo mfashanyo ntaba yanze nacyo gituma mbandanye avuga ndi abari mu butegetsi abantu bari muri opposition abatavuga ari mwe n'ubutegetsi ibyo n'ibisanzwe nangaha iyo abademokrate batwara abarepublika ariko baravuga ati abo yabononye ibononye ibi kugira ngo bazo batora bamenye ko bakwiye kubatorera kuri iyi porogaramu n'inayo bakwiye kubibakuriramo nacyo gituma mvuga nti twibagire mu mwese porogaramu afise iyo mfashanyo niyo yaremewe kubera amwe bagenda bavuga bati nta mutekano uhari kandi abantu bari ku gasozi bavuga ati twebwe nta ngorane dufise urumva ko ari ikintu kijanye n'ikinyoma kijanye n'ibyo abongereza ngabita lobby ibyo bintu nta lobby ni muzogira umurundi itashobora gufasha igihugu cy'u Burundi
nuko nuko rwose nshuti zacu murumva ijwi rya Amerika rivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuvuga ku banyagihugu basabwa mu Burundi gutanga amafaranga y'amatora ndetse leta yashyizeho na konti muri banki nkuru y'igihugu ayo mafaranga ashobora gushyirwaho hanyuma rero kuri telefone dufite na Mucyo Ivan Ivan uraho
turaho
nawe ufite ikibazo kuri iyo ngingo yego turaho komera komera wabaza ikibazo cyawe kuri iyi ngingo
yego nagomba kubaza abo batumire bacu ikambe nagomba kuvuga jewe kubwanje nk'umunyagihugu w'umurundi ndashyigikiye cyane icyo kintu cy'uko umuntu wese yagira ikatere kugira ngo igihugu cyacu gishobore gutunganya amatora kugira ngo tube mahoro kuko kubwanje umuntu yopfuma aba mu bukene ariko ari mu mahoro ahako byitwa ko afise uburyo ariko atamahora hari kuko atamahora hari
n'ibyo
bishobora kubijya
yego Ivan urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe ariko
nagomba kubaza
hitubaza
abo batumire cyane cyane simbega none mu Burundi n'igihe ibihugu bidufasha byahagarika ifashanyo mbega demokarasi twese twiheba amatora twese twiyahagarika
nuko nuko ku kibazo cyawe rwose reka duhere kuri Gerasa
ego murakoze kuba mu nsabye ngo ngire icyo nishyura kuri icyo kibazo turibaza ko ibihugu uko byitunganya n'amaprogramme yabo ingene ibyo bihugu bizomera haba muri kazoza na kazoza kakure turibaza ko igihugu cyo kigerageza kugira ngo kizoshobore kwikwiza mu mfungurwa kwikwiza muri biriya ibintu nka bene ibyo uretse gusa ko ibyo byifuzo bigenda bigahura n'izindi ngorane nk'uko twabivuze ingorane zashobora kuva hagati mu gihugu cyangwa zashobora kuva no mu makungu twebwe rero icyo tuvuga kuri icyo uyo Iva abagije turibaza ko intumbero y'igihugu nuko ikora kwishoboye noneho imfashanyo zikaba zoshobora kugenda zigabanuka kuko n'ibyo bihugu bifasha nabaterera nabene gihugu bivyo bihugu baterera kandi nabonyene simisi yose nabo bamamerewe neza je noraba nko mu Bufaransa nko mu Bufaransa yo uravye imyiyerekano iri imyereka y'utavana ikunze kuba kenshi yerekana ubuzima bw'abakozi ubuzima muri biriya society niyi yugaye ugaca wibaza ko nawe uri igihugu cyo muri Afrika dufate ubiye kuzubwira ubufaransa uti mfasha kandi ubona nabijya bintu uko bimeze nuko uvuga ko twebwe abarundi twovuga tuturetse n'abarundi n'ibindi bihugu byose byogenza uko ko twogenda turaba kugira ngo uyo muzigo tushyira ku makungu ugende ugabanuka nabo nyine kumbure baheme babone n'ibindi kumbure boshobora kugenda bafashamo ibintu bene ibyo ahariho twibaza ko mu Burundi ni muri iyo ntumbero twebwe turimo reka ubwo noneho duhuye n'ingorane no hanze hakaba hari n'ingorane zinyuranye reka noneho twebwe tugire akace turabe icyo twokora kandi buriya nubwo wogira gute nta butunzi buruta ugushaka kwa bene gihugu nta butunzi buruta ugushaka kwa bene gihugu ikindi bikaba bivuga ko uko gushaka niryo tunga rikomeye ibyo twoshaka byose byoshobora kuboneka kuko muri ko gushaka hazamo icyo kintu cy'uko n'uburyo bushobora kuboneka hakazamo nuko n'umutima mwiza ushobora gutuma n'uwundi afasha ashobora gufasha turibaza rero yuko kuri icyo kibazo cya Iva amatora mbega ibihugu bidashoboye gufasha n'amatora niyo demokarasi bo cyabayiheba ekada ahubwo niturabe tuze twiyumvira aho twiyumvira tu imitima iri hanze twiyumvire imitima iri hagati mu gihugu tubanza guharura ku nguvu zacu hanyuma batunganira bakaza hanyuma murakoze
nuko Misigaro Diomed uyu Mucyo Ivan rabaza ati ese ayo makungu atadufashije demokrasi twayiheba
nshaka gushimira uyu musore Ivan nkuko shimiye ababajije imbere yiwe bose bariko dutura ibi ukuntu yishyuye n'abimbere y'ukuntu bishyuye byerekana ko mu Burundi nguko bamwe bavuga ngo nta gishoboka nta matora ashobora kuba nta biki hacari abantu bakifisa ku gatima yagi yishye akurikiye wa mugani navuga nti akimwana kazi mburihise jewe aho mvuka hariho n'umugani sinzi ko ni mu Kirundo hari bavuga ngo utagira ni nasenga ari isenga no kuvuga iyo byansa handi ukugerageza ukaraba mu byo ufise bike bike by'iwawe mugabo bizima hari ikintu cyo nk'icyo Gerard aheze kuvuga nyine cyuko tukwiye kwihagarara ko natwibwe ntabwo zo kwama akaboko twama turiko nta ibi bitabaye ni naho ibyo twifuza ko biba bidashobora kuba kubera ko twama twizeye ko byose biba hanze iyi nyinshi rero ya Ivan yerekana ko mu Burundi hakiri abantu biyumvira ko demokrasi yibandanije n'amahoro arakurikira ariko iyo bakajagari muri demokrasi umwe akora ibyiwe ibyo abafaransa bita anarshi nta n'amahoro ashobora kuboneka ubwo rero iyo ntambwe kugira ngo uje mu matora niba hanze batashobora kugira icyo batumarira twebwe tugashobora kubyimarira no hanze bazavuga ati ba bantu ba Barundi ni bato mugabo bafise umutima ukomeye reka rero cyo tubafashe mu bindi iyi ntambwe ya mbere kugira ngo Abarundi babe mu mahoro nk'uko Eva bivuga kanatu naje ndabishigikiye ko murako ari ibyo nuko amatora yoba akaba mu mutekano hanyuma ibindi Abarundi bazakoma baganira
Professor Ngayimpenda Evariste mucyo Eva ati amakungu atadufashije twaheba demokrasi mwamusubiza iki
nibaza ko hariho ibintu turiko turihenda ko suko data wanje ayo mafaranga yoboneka ko tuzoba twerekanye ko dushobora kwihagarara ko kuko igihe nari ngitangura kuvuga navuze ayo bakuye mu gisata cy'uburimyi ayo bakuye mu gisata cy'indero ayo bakuye mu gisata cy'amagara y'abantu mu bisata by'umuyagankuba n'ibindi kandi ibyo bisata byose bisanzwe ngaha mu gihugu cacu bitifashe neza ibindi byose rero nk'uko Gerard ariko arabivuga nitubigize kugira ngo turuhurire ayo makungu ibyo byiyumviriwe kubera ahubwo amakungu yaduhaye umugongo kubera natwe dusa n'abayahaye umugongo nibyo hari hari demokrasi haraba amatora ariko kubera wagiye mu matora yuko byitwa kuzoba uzanye demokrasi ibyo oni tuja turabyitiranya mbeko turiho tuvuga ngo akimwana kazi buri hise tukaba tuvuga tuti iyo ngendo tuyifashe kugira ngo tumenyere kwimenya mbeko twicaye ngaha tuzi ko mu 2015 tuzoza mu matora ni kubera iki ku mwaka tutagiye turaziganya udufaranga tudushyira iruhande kubera tuzi yuko hari ubanza twari twimirije kandi ari ngombwa ngo rube muri make rero nashaka ko tuzajya turikirana ibyo bintu
ariko se uyu
munsi barashaka Abarundi bose barashaka kujya mu matora Migambwe yose yaravuze ko ishaka kujya mu matora mugabo ikavuga iti hari ingorane nyinshi cyane zerekeye ko atamaradio yigenga ariho zerekeye ko atamutekano uriho mu gihugu ihe rero twicare tubivugane turabe ingene twoja mu matora hari umutekano turabe ingene twoja mu matora amaradio asubiye gukora none urabona umugambo uri ku butegetsi ntiwabishatse leta ntiyabishatse none ga nk'ubu leta umugambo uri ku butegetsi niwajya mu matora hamwe n'iyo bicudike yonyine abandi ntibagende none aho tuzoba turiko turakiza ya demokrasi turondera
reka dufatire kuri demokrasi profeseri
turiko turondera muri aya matora
profeseri mucyo yabajije ati amakungu atadufashije demokrasi twayiheba aho ngaho niho nagira ngo musubize uyu wabajije iki kibazo w'umunyagihugu mucyo Ivan demokrasi twayiheba amakungu atadufashije
nibaza ko namusubije mugabo sinzi yuko uko wumvise nawe ariko yumvise amakungu adufasha kugira ngo dutsimbateze iyo demokrasi imyaka fise simike mugabo sinumva igihugu cyaje kudufasha kugira ngo duhere demokrasi cyangwa tuve muri demokrasi kandi demokrasi rega sina twayitanguye hari abayitanguye imbere yacu nibaza abayumva banayigendera kudusumbya kandi muri abo bariko bariyonjorora nyene barimwo none burya amakungu twapfuye yuko agomba kuduhebesha demokrasi
Profesori ndabashimiye cyane. Iminota iragenda ishira, nagira ngo rero Aline Kabura nawe abaza ikibazo, ndibwira ko kiza kubi cyanyuma. Inshuti z'ijwi rya Amerika rero twumve ikibazo cya Aline Kabura. Aline uraho?
Yego ndaho, ndabaramutse.
Yego di. None ikibazo cyawe ni ikihe kuri iki gitekerezo cya leta isaba abanyagihugu gutanga amafaranga y'amatora?
Yego ikibazo cyanje kiravuga uku. Baravuga yuko bashaka gusaba abanyagihugu bazifuze cyangwa babishaka, akaba aribo bashobora gutanga iyo ntererano. Ariko none bavuze ko ari umunyagihugu azifuza cyangwa abishaka. Ni ukuvuga ko umunyagihugu ku giti cyiwe azitwara ayo mahera kuri konti batabanje gukata ku mishahara y'abakozi ba leta cyangwa y'abakora mu gushyikirana.
Aline, tanga ikibazo.
Yego. Ikibazo ndavuga yuko ari umunyagihugu wenyine azifuje aziyumviriye azitwara ayo mafaranga kuri konti batakase ku mishahara y'abantu, kuko niba bazakata ku mishahara umunyagihugu azaba azifuje.
Okay.
Ariko ahubwo bazaba bafashe n'abatazifuje bose.
Yee, urakoze rwose. Yego Aline, urakoze. Ndumva ikibazo nakivuga gutya. Ese amafaranga bazayafata ku mushahara cyangwa ni umunyagihugu uzayitangira ku giti cye? Profesori Ngayimpenda, mu magambo make cyane, umunota umwe, mwamusubiza iki?
Ibyo nibaza ko ari kubibaza giraje ari mu nzego. Yewe babivuze gutyo, ubwenge bwanje bugeza, numva yuko umunyagihugu uwo ari we wese kuri bwigenge bwiwe azofata intererano yaronse kandi ashaka gutanga akayijana kuri konti yugurujwe muri BRD.
Nuko
ndabyumva mugabo. Nibaza yuko ico kibazo cyo kwishugwa hanini na Gerage, kuko nibaza ko
reka duhite tumuha ijambo.
Murakoze. Icyo nubanza kuvuga nuko igihe isoko rya Bujumbura risha barasabye leta yarasabye naho nyene irashyiraho konti abashaka gufasha boshobora gufasha, ariko twabamenyesha yuko ari abakozi bakeyi bashoboye kugira ngo bafashe. Mugabo hariho abandi nzi neza bafashije, mugabo n'abandi nabo batigeze bafasha kandi bari muri leta. Ibi rero amahera yaba ayari ku mushahara cyangwa ayifise mu ntoki nico kimwe, kuko yose nayo nari ku mushahara bashobora gucuyakura. Ko nibaza ko rero nkuko twabivuze ikiri imbere ni ugushaka
ariko umukoresha
ukwerekana
ubu
ati jewe no ku mushahara wanjye ntibakore ko nta wuzo yakora ko
ubwo ni ukuvuga ko buri muntu ari ugomba gutanga uburenganzira.
Nicyo gisoko risha nta muntu yagiye kubafatira amahera ku mishahara. Uribaza rero ko n'ubu byakozwe kugushaka, n'ubu bizokorwa kugushaka. Aha rero nkuko nabivuze abakunda demokrasi ni benshi, agashaka amatora kwaba ni benshi. Aha rero ntanyeka yuko ayo mahera ashobora kuzoboneka. Nicyo noshobora kuvuga naye handi nibibaza yuko abantu bazoza batakubakora ku mufuko ku nguvu babwiye ati zana kungu eka.
Reka duhe n'ijambo Diomede mu masogonda makeya.
Uko twari tubivuze abifuza yuko ibintu byotunganye bikagenda neza ari benshi, ariko nkuko muze Ivaria bivuze mbega woba ufite byinshi ukabitunga mu butegetsi bugukekeza, wumva byo wayumaze iki aho kugira ngo urye bikeyi uryame kare ube mu mahoro, ariko wumva ta muntu akori ku akari akagutwaza igikenya atagutwaza gahotoro. Nibaza yuko aho inyishu icyayitora.
Yego nuko rwose. Misigaro Diomede, nawe rero mu magambo make cyane.
Je ndibaza ko ingingo y'ugusaba ko abantu babishoboye baterera ari nziza, ntabwo isa isano n'ikibazo abajije cyo kuvuga ko bazokura ku mushahara. Ntabwo nabyumva ko bizogenda uko, ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe, nuko niba abarundi bamaze abantu aho bari hose, si abarundi gusa n'abanyamerika, igihugu cyateye imbere kubera ubushake bw'abantu. Icyo abantu bitumye kirashoboka mu Burundi. Rero abarundi bakoreye basinyiye ku mugozi umwe, bashobora kuba batumvikana mu byo bakora n'iby'amatora bishobora kuba n'imfashanyo ishobora kuzogaruka. Icyabuje kugira ngo izindi kintu gito abantu bashobora guhurira ko kandi imfashanyo igihugu cyangana nica nitaboneka rero nkuko ariko barabivuga, reka bikore uko bashobora amatora abe umutekano wo mu Burundi. Ntambaje nshaka gusaba ko abarundi twaciye muri byinshi bitameze neza, ariko harahize iminsi tuvuga ati agahengwe kaje, abari bagize iminsi batabonana bagasinyira ku mugozi umwe, birababajire kugira ngo kubona ko nitutyabyitondera ishobora kudusubiza inyuma tugasubira muri bya bihe tutabananiye. Reka rero turabe ukuntu tugira amatora nongeye gusubiramo, uwutsinze atsinze, uwutsinzwe ntabe inyito gatsinzweho. Niko demokarasi, niko prosesi ya demokarasi igenda. Nkaba rero mbejeje nshimira
abaduha
muri iki kiganiro. Urakoze.
Yego, Diomede Misigaro uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ndabirabe Gelaz na Professeur Ngayimpenda Evariste bari Bujumbura, ndabashimiye cyane. Nshimiye kandi namwe mwese mwatanze amanimero yanyu nubwo tutashoboye kubageraho mwese, maze rero mugira umugoroba mwiza. Iri ni Ijwi rya Amerika.